Hii ni Radio ya Sauti ya Amerika. Radio ya Amerika ribandanya kubashikiza ibiganiro byaryo mu Kirundi no mu Kinyarwanda i Washington DC. Miriwe neza nshuti muduteze amatwi, muri kumwe nanje Fidel Niyongabo
na Thomas Kamirindi. Mwiriwe se ingingo z'ingenzi z'amakuru. President Pierre Buyoya wigeze gutegeka Burundi aramagana umugambi wo kumuburanisha mu yicwa ry'uwamusimbuye Melchior Ndadaye.
Turi abambere bashikirijwe iyo mitahe, ariko rero sindabona uwo byabujije gukora icyakora, cyangwa sindabona uwafashwe arambikwe mu Burundi, kuko nta gihugu agatera kazi na muntu kifashe nabi nk'uko amakungu arungikamo abantu bafite imitahe mweniyi.
Uwo ni President Pierre Buyoya. Imihango mnantunga tugiye kubashikiriza incamake y'amakuru yo hijya no hino, tugira tubashikirize mu kanya. Leta Zunze Ubumwe za Amerika zasubiye kugurura ibiro bihoraho by'imigenderanire n'igihugu cya Somalia.
Hanyuma imihango yo gusezera kuri President George H.W. Bush irimo irabera hano i Washington. Mugumerero ku maradio yanyu ndetse mugiye no kuri internet wazitatu akadomo radio yacu vewa akadomo com, mukurikire aya makuru ko tuyabagezaho.
Ito ni ito rero ry'amakuru yo hirya no hino tubafitiye muri aka kanya. Gamuri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Leta Zunze Ubumwe za Amerika zatangaje ko zasubiye kugurura ibiro bihoraho by'imigenderanire n'igihugu cya Somalia. Bubaye bwa mbere ivyo biro vyugurugwa muri ico gihugu mu kiringo c'imyaka 27. Ubushikiranganji bujejwe imigenderanire bwa Amerika bwatangaje ko ivyo vyerekana ko Somalia yagize intambwe zikomeye mu myaka irangiye. Leta Zunze Ubumwe za Amerika zugaye ambasade yazo muri Somalia mu kwezi kwa mbere mu mwaka w'1991. Icyo gihe Somalia yari yasenyutse kubera ingwano. John Kerry yahoze ari umushikiranganji ajejwe imigenderanire wa Amerika yatangaje mu rugendo yagize muri Somalia mu mwaka w'2015 kugiye guciwe kizotangura umugambi wo gusubira gushiraho ibiro bijejwe imigenderanire na Somalia. Ambasaderi mushasha wa Amerika Donald Yamamoto yacitse mu kibanza kirimo ibiro bihoraho by'imigenderanire hagati ya Amerika na Somalia ku mugwa mukuru Mogadisho mu kwezi guheze. Ivyo biro bishasha ndi bizoba byitwa ambasade yuzuye kandi byitezwe ko bamwe mu diplomate bazoguma Nairobi muri Kenya.
Imihango yo gusezera kuwahoze ari president wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika George H.W. Bush irimirabera muri uyu mwanya hano i Washington. Imihango yiganjemo ibyubahiro bya gisirikari, umurambo wa rumaze iminsi itatu mu ngoro y'inteko ishinga amategeko, abantu b'ingeri zose baza kuwunamira, wahavuye mu kanya ujya kuri katedrali y'igihugu. Ubu rero harimo habera misa n'amasengesho. Hari umuryango wa nyakwigendera n'abategetsi b'inzego zose z'igihugu. President Donald Trump n'abakuru b'ibihugu bamubanjirije, n'abakuru b'igihugu bamubanjirije, Jimmy Carter, Bill Clinton na Barack Obama n'abafasha babo bicaye ku ntebe y'imbere. George Bush muto nawe wabaye president ari mu myanya y'umuryango mu kanya gashize gato cyane amaze kuvuga ijambo ryo gusezera ku mubyeyi we. Abategetsi b'abanyamahanga batandukanye nabo baje mu itabaro: umwami Abdallah wa Yordania, President Andrei Duda wa Pologne, Minisitiri w'intebe w'Ubudage Angela Merkel, igikomangoma Charles cy'Ubwongereza. Mu bayobozi b'ibihugu by'amahanga bacyuye igihe hari Brian Mulroney wabaye minisitiri w'intebe wa Canada igihe President George H.W. Bush yategekaga, nawe mu kanya yavuze ijambo ryo kumusezeraho. Nyuma y'imihango ya hano i Washington, imwe mu ndege z'umukuru w'igihugu irasubiza umurambo wa President Bush mu mujyi wa Houston muri leta ya Texas, aho uzashyingurwa ejo kuwa kane. President Trump yatanze itegeko ry'uko uyu munsi kuwa gatatu uba uw'icyunamo mu gihugu cyose, imirimo ya leta no mu masoko y'imari yahagaze.
Radio ya Amerika Washington DC. Tuzo muri Afrika ibiro by'ishyirahamwe mpuzamakungu ONU muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bitatangaje uno munsi kuwa gatatu ko biriko birarondera abasirikare babyo babiri bajeje gucungira umutekano bazimanganye mu mwaka uheze. Mu kiganiro yahaye abamenyesha makuru ku mugwa mukuru Kinshasa, umuvugizi wa ONU muri Kongo Florence Marshall yavuze ko igikorwa nyamukuru cyabo ari gutora abo basirikare babiri birengero ryabo ritazwi. Abasirikare babiri bari mu gikorwa cya gisirikare inteko zishyirahamwe muri Congo zizwi ku izina rya MONUSCO zariko zigirira hamwe n'inteko za Leta ya Congo mu karere ka Beni mu buseruko bwa Congo. Abasirikare ba MONUSCO bane bari bazimanganye, baragushika ubu babiri muri bo baratowe ari bazima. Ibikorwa bya gisirikare ku bagwanyi b'umugwi ADF barwanya ubutegetsi bw'igihugu cya Uganda birabandanya mu ntara ya Beni kuva mu mwaka w'2014. Abanyagihugu bo mu ntara ya Beni babayeho mu bwoba kubera ubwicanyi bukorwa n'abagwanyi b'umugwi ADF.
Tugarutse hano i Washington, umushinjacyaha wihariye Robert Mueller yasabye urukiko kudaha igihano cyo gufungwa Michael Flynn. Lieutenant General wavuye ku rugerero Michael Flynn yabaye igihe gito umujyanama wa President Donald Trump mu by'umutekano. Yemeye ibyaha kandi afatanya cyane n'umushinjacyaha nk'uko uyu yabyanditse mu myanzuro ye yashyikirije urukiko. Umushinjacyaha wihariye avuga ko Flynn yaganiriye n'abagenzacyaha be inshuro 19, ati yaduhaye amakuru y'ingirakamaro ku birebana n'uko ikipe ya Donald Trump akimara gutorwa yakoranye n'Uburusiya. Avoka wa Flynn nawe agomba gushyikiriza urukiko imyanzuro ye bitarenze itariki ya 11 y'uku kwezi. Umushinjacyaha wihariye Robert Mueller ashinzwe gukora nketi ku buryo Uburusiya bwivanze mu matora Donald Trump yatsinze mu 2016.
Radio Sud America i Washington DC. Igihugu cya Uganda gifise impungenge ku bijanye n'ikiza cya Ebola. Cyafashe ingingo zitari nke zo kwirinda icyo kiza kigiramiye igihugu kibanyi cya Repubulika iharanira Demokarasi ya Congo. Ibyo byatangajwe n'abashikiranganji bajejwe amagara y'abantu b'ivyo bihugu bibiri. Isekeza ryo gucandaga abantu muri Congo ryatumye abantu ibihumbi n'ibihumbi badahitanwa n'icyo kiza. Ibihumbi n'ibihumbi by'abanyekongo baraja ku rubibe baja muri Uganda baciye mu bibanza 15 biri ku rubibe ivyo bihugu vyompi bihana. Ivyo biba cane cane ku misi ya gatatu no kuwa kane imisi y'amasoko. Igihugu ca Congo gitangaza ko ikiza ca Ebola mu gisagara ca Beni ku birometero 50 umuntu avuye ku rubibe na Uganda cyahitanye abantu 268. Kindi gice gishasha kivugwa mu indwara ya Ebola nahitwa Komanda hafi y'ibirometero 100 mu buraruko bwa Beni. Radio Ijwi d'Amerika i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda no kuri internet radio yacu voa.com.
Nkuko rero twabibabwiye mu kanya, misa n'amasengesho byo gusezera kuri President George H.W. Bush birimo birabera muri katedrali y'igihugu hano i Washington DC. Professor Jean-Marie Vianney Higiro yaganiriye na mugenzi wacu Placide Magambo ku buryo azi imikorere ya President George Bush.
General muri Texas, President Bush uyu umaze kwitaba Imana, icyo gihe nari umunyeshuri yari vice president akomoka muri Texas. 1989 nibwo yabaye president, hanyuma aza gusimburwa n'umugabo witwa Bill Clinton. Ndi muri Texas yahakoreye ibikorwa byo gucukura peteroli, niho yakiriye ubukirebwe niho buva. Nyuma abaturage baho baramukunda cyane ndetse bakunda n'abamukomoka. Umuhungu we nawe yaje kuba perezida wa Etazuni. Nundi muhungu we aza kuba governor wa leta ya Florida. Urebye na umuryango we n'abantu.
Nyakwigendera Perezida George Bush yumvikanye nka vice perezida wa Reagan igihe Leta Zunze Ubumwe z'Abasoviyete zahirimaga n'igihe ivanguramoko muri Afurika y'Epfo ryari rikomeye. Ariko muri Afurika ntabwo yumvikanye mu bikorwa byinshi. Hari ibyaba byaramuvugwagaho muri icyo gihe Afurika yamwibukiraho?
Afurika yamwibukira cyane cyane ku gihe yoherezaga abasirikare b'Abanyamerika bageze ku 2025 muri Somalia. Uziko intambara y'ubutita imaze kurangira mu bihugu byinshi hatangiye kuba kaduruvayo witwa Siad Barre amaze gupfa ari wategekaga Somalia haje kaduruvayo kenshi oni yemeza ko hajya y'abantu bo kugerageza gufasha Somalia cyo gihe Perezida Bush yari Perezida asaba ko yakoherezayo abasirikari binyuze muri oni ariko utegeka ingabo akaba umunyamerika none yoherezayo abasirikari 2025 cyo gihe hari abasirikari b'abanyamerika bahapfiriye hari indege y'abasirikari y'abanyamerika barashe icyo gihe abo basirikari baje kuvayo Bush asimbuwe na Bill Clinton. Bill Clinton ni wabavanye. Aho niho cyane cyane abanyafurika bagombye kumwibukira.
Ngira ngo no muri 1994 Bill Clinton yarabivuze ko kuba atarohereje abasirikari b'Amerika baza guhagarika genocide mu Rwanda byabayeho nk'impamvu yatewe nuko Amerika yari yarohereje abasirikari muri Somalia bagapfirayo. Kandi usanga ko buri mu president wa Amerika usimbura undi usanga agenda muvuguruza urabibona na Obama ko yaje avuga ko ashaka gukura abasirikari Bush w'umuhungu we yari yarohereje muri Iraq na Clinton kuba yarafashe iki cyemezo urakeka ko icyo cyemezo cyo kohereza abasirikari muri Somalia yaba yari yakibeshyeho
Oya ntabwo yakibeshyeho abantu abanya icyo kibazo uziko na n'ubu cyasomera na n'ubu kitari cyarangira ahubwo cyari gikorwa kiza ibyo byo kuvuga ko impamvu abanyamerika batohereje abasirikari muri mu Rwanda muri 1994 kugira ngo bahagarike genocide nk'uko Bill Clinton avuga ko ibyabaye muri Somalia ari byo byatumye ngo batajyayo ngira ngo wakwibuka ko intambara yo mu Rwanda inkotanyi zitera muri 1990 wari perezida cyo gihe yari Bush icyo gihe ntabwo ubutegetsi bwa Bush bwigeze buvuga buti nyamuneka intambara nihagarare ntabwo bwabikoze ntuza intambara y'ubutita abanyamerika baravuga bati bo ubukomunisti ntabwo tukihanganye nabwo ariko tugomba noneho kureba uburyo dukora ubucuruzi muri Afurika ahubwo hasigara ikintu cyo kureba uburyo bakumira abayisilamu babandi bagendera ku mahame akarishye ubwo Amerika yarimaje kugira ubucuti na Uganda noneho muri ubwo bucuti havamo uburyo inkotanyi zibona intwaro zibona ibikoresho zibona abazishyigikira kuvuga rero bishobora kuba ari impamvu ivugwa ku mugaragaro ariko mu bitavugwa nuko nyuma ya ibyo hihise gushaka gufata ubutegetsi noneho bagashobora no kwinjira ahantu hari amabuye y'agaciro noneho haza no gutegeka cya kigo gishinzwe iperereza tuzi ko hari abategetsi bo muri Afurika bakoranaga n'icyo kigo muri bo uzwi cyane akaba ari umugabo witwa Mobutu Sese Seko yaje kurekurwa n'abanyamerika n'abanyaburaya ariko intambara nyine y'ubutita irangiye kandi akaza kuvanwaho n'ingabo zivuye mu Rwanda zifatanyije n'abanyekongo n'abanyauganda n'abarundi n'abo muri Angola noneho zikamuvanaho
Radio Isi d'Amerika i Washington DC Pierre Buyoya yahoze ayoboye Uburundi avuga ko atabwoba na buke atewe n'umutayi mpuzamakungu leta y'Uburundi heruka kumusohorera imwagiriza kuba ari mu bagize uruhara mu igandagurwa rya Amerika yo ndadaye yigeze kuba ayoboye Uburundi kubwa Petero Buyoya iyo mitahe nta kindi igenewe atarukunumya abatavuga rumwe bose na leta no gusamaza abanyagihugu imbere y'amatora ya mwaka 2020 mu kiganiro na mugenzi wacu Diane Nininahazwe Perezida Pierre Buyoya yatanguye amubwira uko yakiriye iyo mitahe
Iyo mitahe yaradutangaje cyane kandi twaravuze icyo tuvyiyumviriye ko mu rwandiko twasohoye ku itariki 2 z'ukwezi kwa 12 turavuga ko tutumva namba igituma hasohoka itahe ku bintu byabaye haciye imyaka 25 harabaye itohoza ry'ishyirahamwe mpuzamakungu ONU. Iryo shyirahamwe rirerekana neza ingene urwo rupfu rwokurikiranwa. Ikindi twavuga nuko urwo rupfu rwa President Ndadaye n'ubundi bwicanyi bwinshi bwabaye mu gihugu cy'u Burundi muri kahise mu masezerano y'i Arusha barerekana ingene vyokurikiranwa biciye mu wa mugwi w'ugutohoza ukuri uzokumviriza abo bose wibaza ko afise uruhara muri ubwo bwicanyi bwose bikenewe abajya imbere ya sentare bakajya imbere ya sentare.
Muravuze yuko ari urubanza mudatahura igituma ruvyutse inyuma y'imyaka 25 hoho muratahura igituma rwabuje kuvuka ku butegetsi buhamaze imyaka 13 niyahe siguro muca mubiha.
Jewe niyumvira ko hari imvo zitatu. Icya mbere niyumvira ko ubutegetsi burondera uburyo bwo kwibagiza abanyagihugu ingorane ziriho mu gihugu uhereye ku bihano gihugu kirimo, ku matohoza yarashe ntare mpuzamakungu, ku matohoza y'ishyirahamwe mpuzamakungu kwirikirana agateka kazi na muntu n'ibindi. Imvo ya kabiri yewe nibaza ko ubutegetsi bw'Ibujumbura bugomba guhoza abo bose batavuga rumwe na leta, baba abanyapolitike, abari mu mashyirahamwe adakurikirana ibya politike, kugira ngo ntihagire umuntu n'umwe mu gihugu asigara atavuga rumwe na leta. Icya gatatu nibaza himirije amatora mu 2020 nibaza ko ari uburyo guguhimiriza abanyagihugu kugira ngo bubasamaze bubereke ko hariho ibintu bikomakomeye bwoba buriko burabakorera.
Mu itangazo mwasohoye mumaze kumenya ivyo mitahe mwaranditse muvuga ko iyo mitahe ishobora kuvyura ikibazo c'amacakubiri y'amoko mu gihugu c'u Burundi. Mwodusigura neza ico mwashatse kuvuga amacakubiri y'amoko mu Burundi biciye muri iyo mitahe?
Icari cagwanije amacakubiri y'amoko mu Burundi na masezerano y'i Arusha. Iyo ngendo rero novuga ayuko ari ukuvavanura n'amasezerano y'i Arusha yari amasezerano y'amahoro no kunywanisha Abarundi.
Tugarutse kuri amasezerano nyene ya Arusha, murasigura muri urwo rwandiko rwanyu ko leta y'u Burundi iriko ica kubiri nayo masezerano atomora ko dosiye gandagurwa rya Perezida Melchior Ndadaye itegerezwa gutorerwa inyishu n'umurugujejwe ukuri no kunywanisha Abarundi ariwe CVR yamara hari urundi ruhande rumwe nk'inamashinga mateka mu rubona ko Uburundi bufise uburenganzira bwo kuburanisha canke gutohoza ku vyaha bikorewe mu Burundi ko vyaha bimeze kose. Ugo ruhande nago mubwiyumvira kwiki?
Ugo ruhande nirwe ko ruri kumwe na leta yasohoye iyo mitahe n'ibintu byumvikana ruhande rwaje gusigikira leta. Ugo ruhande rugomba kwerekana ko uno munsi mu gihugu cy'u Burundi atakibazo na kimwe kiriho. Inzego z'igihugu zikora nk'uko hoba hari amahoro.
Hari ingaruka mushobora kwibaza umutahe wanyu ushobora kugira mu mirimo yanyu musanzwe mukora nk'intumwa idasanzwe mu muryango umwe bwa Afrika muri Mali no muri Sahel?
Urabona ndi turi abambere bashikirijwe iyo mitahe. Nakubwiye abo bose batavuga rumwe na leta mu 2015 bari abakuru b'imigambwe, bari abakuru b'amashirahamwe yigenga, nabo bahawe imitahe nk'iyo. Ariko rero kuva icyo gihe sindabona uwo byabujije gukora icyakora cyangwa sindabona uwafashwe warungikwe mu Burundi, kuko iba mu Burundi amakungu arabizi neza nta gihugu agatera kazi na muntu kifashe nabi amakungu arungikamo abantu bafise imitahe mweniyo.
Major Buyoya, nta bwoba rero mufise ko ari igihugu na kimwe gishobora gukurikiza ubushake bwa leta y'u Burundi mu gushyira mu Ishingiro umutayimuza makungu leta y'Burundi yabashizeko.
Jewe ntabwo bamfise na gatoyi.
Perezida Pierre Buyoya amwigeze kuramutswa igihugu cyo Burundi muri kano kanya tuvugana mukaba muri intumwa idasanzwe mu ryango umwe bwa Afrika muri Mali no muri Sahel. Rya Amerika ribashimire cyane gose kuri kano kanya muri haye.
Ndabashimiye nanje.
Banywanyi namwe bakunzi bijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Tubamenyeshe ko mu gihe imirongo FM yabifite ikibazo mwakurikira ibiganiro byacu nk'uko bisanzwe ku mirongo migufi ya shortwave guhera saa 10 kugeza saa 2 z'ijoro mwatwumvira ku mirongo ya metero 19 na metero 22. Radio Ijwi rya Amerika, radio yanyu.
Sport Mukura yatsinze Free State Stars yo muri Afrika y'Epfo igitego kimwe ku busa mu irushanwa rya Confederation Cup. Jean-Claude Munyandi ndaratubwira uko umukino wagenze, yaganiriye na mugenzi wacu Edi Rwema.
Rwanda ho ikipe ya Mukura Victory Sport imaze gutsinda tike yo kujya mu ijonjora rya kabiri nyuma yo gutsinda Free State Stars yo muri Afrika y'Epfo igitego kimwe ku busa. Ni mu irushanwa rihuza amakipe yatwaye ibikombe by'ibihugu iwayo CAF Confederation Cup. Kuri telefoni turi kumwe n'umunyamakuru wacu w'imikino Jean-Claude Munyandinda. Uwo mukino niyo ntsinzi ya Mukura Victory Sport, biravugwa ko byatumye ikipe ya Mukura yandikana amateka.
Niko bimeze Edi, ikipe ya Mukura Victory Sport imbere y'abakunzi bayo bari bakubise buze Stade International yahariye mu mujyi wa Huye. Ahahoze yitwa Stade Huye nyine ari kugaza kuhugururwa ikitwa Stade Mpuzamahanga. Ubu ngubu ibyishimo ni byose, abantu barabyina. Byabaye n'akarusho Edi, ikipe nyine ya Mukura kuva yakwandika nyine aya mateka uyu munsi. Abafana baba mu makipe atandukanye no mu Rwanda, Kiyovu Sport mu mpuzankano y'itakisi isanzwe baranga, Rayon Sport mu mpuzankano y'ubururu itanzwe baranga, bari baje n'ingoma na vuvuzere bavuga bati Mukura turagushyigikiye, cyane cyane ko ayo kipe yonyine isigaye mu marushanwa nyafrika nyuma yaho ku munsi w'ejo APRFC yasezerewe mu gikombe cya Champions League.
Ikipe ya Free State yo muri Afrika y'Epfo, igihugu cya Afrika y'Epfo kizwi ko gisanzwe gifite amakipe akomeye cyane akoresha n'abakinnyi babigize umwuga. Ibanga ku ikipe rya Mukura Victory Sport ryari rihe nkawe wakurikiranye uwo mukino?
Iki muntu yavuga, umuntu yavuga ko akazi gakomeye Mukura Victory Sport yagakoze mu mukino ubanza. Uribuka ko nyine mu mukino wabereye muri Afrika y'Epfo Mukura ashoboye kwihagararaho ninjizwa igitego, byari ibintu bikomeye n'abantu batakekaga. Iryo banga rero nta rindi, bavuze bati ubwo twanganyije ubusa ku busa dushobora gufata risque bakatubanza igitego bikaba bibi. Iyo mpamvu rero basatiriye hakiri kare, gusa nyine basatiriye biranga igice cya mbere kidakirangira ubusa ku busa. Ariko bakigaruka ku munota wa 10 ikipe ya Mukura ibitsinze igitego cyitwa David Shimirimana. Uyu nguyu ni umukinnyi myugariro usanzwe ari umukinnyi ukomoka mu gihugu cy'u Burundi ukina no mu ikipe y'igihugu Intamba mu Rugamba. Ubwo rero ibanga umuntu yavuga ni ugushyira hamwe no kwigirira icyizere, cyane cyane ko ikipe ya Mukura muri iyi myaka ibiri ishize, cyane cyane umwaka ushize w'imikino, yagiye yigirira icyizere itsinda amakipe akomeye za APRFC, za AS Kigali, za Rayon Sport. Ku buryo ibanga nta rindi no kwigirira icyizere, umutoza hari ingingo Francis yarababwiye ati umupira ni umwe, iyo witeguye neza ugakora imyitozo ku buryo buhoraho nta kipe yapfa kugukanga. Gusa nyine umuntu yavuga ko n'ikipe ya Free State Stars yo muri Afurika y'Epfo nayo yagaragaje intege zitari nyinshi, cyane cyane ko yaje yitwaje abakinnyi 14 gusa.
Urakoze
yitwaje bava muri Afurika y'Epfo.
Urakoze cyane Jean-Claude Munyandinda.
Tukivuga kuri icyo kikombe cya Confederation mu Burundi, umugwi Vitalo uhejeje gukugwa mu kanya muri icyo gikombe wasindiwe ibujumbura n'umugwi New Star wo mu gihugu cya Cameroon ibitsindo 4 kuri kimwe. Umenyesha makuru wacu Evariste Nziko Banyanka yakurikiranye urwo rukino.
Ugo rukino rwo gusubiza rutari rwaje kurorerwa n'abantu benshi rwaciye ivuta abakunzi b'umugwi Vitaro ku munota wa 5 w'urukino, aho umurwi New Star wo muri Cameroon wironkeye igitsindo cyabo cya mbere. Urukino rwabandanije uwo murwi wo mu gihugu cya Cameroon urusha Vitaro, kuko igice cya mbere cagiye kurangira uwo murwi ufise ibitsindo 3 kuri kimwe cya Vitaro. Ibitsindo vya New Star vyatsinzwe n'umukinyi umwe ari nabo kizigenza w'umurwi azwi ku izina rya Junior Figo. Iyo migwi Amavubi ivuye mu karuhuko yakomeje gusatirana urukino ruri hafi kurangira. Kizigenza wa New Star yiyongeye igitsindo cya kane biturutse ku gusamara kw'abakinnyi b'inyuma ba Vitaro. Ubwo rukino ruca rurangira Vitaro isezerewe muri Coupe de la Confederation inyuma yo gutsindwa 4-1 umumenyereza w'umugwi New Star muri Cameroun Bellarmé Bongo Benjamin yabwiye Ijwi rya Amerika ku mugwi amenyereza wari waje I Bujumbura kurondera intsinzi inyuma yo kunganya na Vitaro iduhara mu ndwi iheze ubusa ku bundi.
Oh, en fait, on peut dire que ce jour n'était pas de très bonne humeur et en fait, il faut vous le dire hein, Vitaro est une très très bonne équipe parce que elle nous a tenu sur
Bellarmé Bongo Benjamin avuga ati mu rukino rwa mbere abakinnyi ntibari bameze neza. Vitaro n'umugwi mwiza kuko watunaniye gutsindira ku kibuga cacu, ariko ibyo byaduhaye icigwa cyo kwitegura neza runo rukino rwo gusubiza. Twahinduye byinshi ku bijanye no gusatira. Nushimira rero ukwitanga kw'abakinnyi. Twari twiteze gutsinda ibitsindo bingana gutyo, ariko Imana yadufashije turaronka intsinzi muri kino gisagara cya
Bujumbura.
Ku ruhande rwa Vitaro wari umubabaro udasanzwe ubwo rukino rurangiye. Gilbert Kanyenkore amenyereza Vitaro asa n'ubutatahuye gutsindwa ibitsindo 4 n'umurwi banganije iwabo ubusa ku bundi.
Bisa n'ibitumvikana mugabo ni football yashitse cyo novuga nuko umuntu ababonye niveau ya equipe na niveau y'abajoueur mu coach abafise nta kindi nokongera ko ni football twatsinzwe mugabo ibyo inyigisho yo nayibonye nabonye niveau y'abajoueur banje niveau ya equipe yanje nayibonye ndabona amabitwa twatsinzwe yose sivuga ko ari umupira wabo wari hejuru ngo nitwe twijaje nyine twe twishye nitwe twitsinze.
Gutsindwa n'umukinnyi umwe hoho ibitsindo 4
ndateye ikigongwe cyo kimwe ingene byinjiye nicyo kimwe urabona rero ko aho hari ikibazo. Niyo mpamvu nababwiye ko nabonye valeur y'abakinnyi banjye na valeur ya ekipe ya Wigeze.
Ibya Vitaro ariko ntibirangiye.
Oya ekipe yanjye ni nshyashya, turacyari muri shampiyona, tuzagira efforts zose muri shampiyona ngo tubiheze neza, ama ibindi bizokurikira.
Abamenyeshamakuru b'inkino babunyoye basanga gutsindwa kwa Vitaro atari sanganya. Umwe muri bo Rashid Alfred yabwiye Ijwi rya Amerika ko umupira w'amaguru mu Burundi uri ku rugero rwo hasi cyane, agasaba begwa n'umupira w'amaguru kugwiza ibikorwa.
Urukino rwerekanye yuko urugero turiko umupira w'amaguru ngaha mu Burundi ye championnat national primus league turi hasi cyane gusa.
Ubusa ku bundi hariya Idwala aho gatsindwa ibitsindo gutya nibitangaza.
Si bitangaza umupira w'amaguru birashika urashura kina neza hanze hanyuma imuhiru ugashaka ugasanga wagaraguwe uwo watsindiye wawe anga mwanganije wa birashika cyane umupira w'amaguru birerekana kuriko ubwo gudushitse ko umupira w'amaguru ngahi wacana cyane mwigano y'igihugu umupira w'amaguru Primus League turacyari hasi cyane gose.
Akagohe kubamenyereza kubakuru b'imigwi
bakuru uko bashoboye kose mugabo tubuze uburyo dusaba kinyi beza kandi twarasemere imyaka yose nazo wadufisera rwashire sponsor ihamagarira abatunzi cyangwa abantu bifise kugira bashira amahera mu kwa maguru muri basketball muri volleyball kugira tubagerageze kuzamura ugwego turiko ntana kimwe turushika ko ngaha mu bikigihugu.
Eka no mugwi message ngozi wakuwe kuri no gatatu mwihiganwa rya Afrika rihuza imigwi yabaye ya mbere wayo ni nyuma yo gutsindirwa hariya mu Misiri no murwi Ismailia ibitsindo biri kuri kimwe mu rukino rwabereye ingozi mu ndwi iheze. Message wari watsindiwe muhira na Ismailia igitsindo kimwe kubusa Bujumbura. Evariste Nzikobanya nka Ijwi rya Amerika.
Mukanya turasezerana mu biganiriro twari twafitiye n'amakuru kuri iyi saha. Yamara reka dusubire tuwibutse ingingo nkunguru z'amakuru twabashikirije. Leta Zunze Ubumwe za Amerika zatangaje ko zasubiye kugurura ibiro bihoraho by'imigenderanire n'igihugu cya Somalia. Bubaye bwa mbere ibyo biro byugurwa muri icyo gihugu mu kiringo cy'imyaka 27.
Misa ni n'amasengesho yo gusezera kwahoze ari perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika George H.W. Bush birimo birabera hano I Washington muri katedrale y'igihugu. Imihango nirangira imwe mu ndege z'umukuru w'igihugu irasubiza umurambo wa perezida George W. Bush mu mujyi wa Houston muri leta ya Texas aho uzashyingurwa ejo kwa kane.
Ibiro by'ishyirahamwe mpuzamakungu ONU muri Congo byatangaje uno munsi wa gatatu ko biriko birondera abasirikare bavyo babiri bajeje gucungira umutekano wazimanganye mu mwaka uheze. Mu kiganiro yabamenyesha makuru ku mbwa mukuru Kinshasa, umuvugizi wa ONU muri Congo yavuze ko igikorwa nyamukuru cyabo ari gutora abo basirikare babiri irengero ryabo ritazwi.
Hano i Washington nanone umushinjacyaha wihariye Robert Mueller yasabye urukiko kudakatira Michael Flynn igihano cyo gufungwa. Lieutenant General wavuye ku rugerero Michael Flynn yemeye ibyaha kandi afatanya cyane n'umushinjacyaha.
Aha ni ibiganiro n'amakuru twari tubafite kuri isaha rigarukiye. Dushimiye engineer mu buhinga bw'ivyuma na Fasil Gebeyehu yegeranije ibiganiro, wabihagarariye ni Frederic Ngundikije kuri mikoro mwari kumwe na Ange Fidenio Ngabo
na Thomas Kamilindi. Turabashimiye cyane, murakarama.